mwendanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya aho tuza kubabwira bimwe mu bivugwa mu gihugu cy'u Burundi kuvyerekeye ONU yagiriza u Burundi kuba budindiza amaraporo yayo tuzaza kandi no kubabwira imvyo mu gihugu cy'u Rwanda aho abahungutse bava muri Tanzania basaba yuko boshigikirwa bikomeye mu gube hafi ya maradio yanyu rero Manzenda ugire muri makariko ku Papa Francisco kuri uno wa kane aza kubonana n'abarongozi ba Kiliziya Katolika muri Amerika. Papa atumije iyo nama nyuma yaho yagirije kuba yarirengagije ibyaha by'ubusambanyi byagirije mu kardinali w'Umunyamerika. Ayo makuru yatangajwe na Leta ya Vatikano. Kardinal Daniel Dinardo arongoye inama y'abepiskope muri Amerika araza kwitaba iyo nama nyuma yo kuvuga mu kwezi guheze kwa afise igishika cyo guhura na Papa nyuma y'ivyo byagirije. Gushika ubu Papa Francisco ntacyo aravuga kuri ivyo byagirije Ekleziya Katolika mu kwezi k'umunani. Muribuka ko yashikirije raporo aha abapatiri barenga amajana atatu bagirizwa ibyaha byo guhohotera abana barenga igihumbi mu kubasambanya muri leta ya Pennsylvania muri leta zunze ubumwe za Amerika mu kiringo c'imyaka 70. Ekleziya Katolika muri Amerika ku munsi w'Imana yari yashikirije ko ico gihe gushira imbere ko igiye gushira imbere ya byose ari kurwanya abasambanya abana bato ataraho bakabona yuko ibikorwa byo kwamamaza ubutumwa bwiza gufasha abagowe n'inyigisho bishobora kubangamirwa. Kofi Annan yahoze ari umunyamabanga mukuru wa ONU akaba yaranahawe agashimwe kitiriwe Nobel kuri uno wa kane niho aza gushingurwa na iteka mu gihugu cya Ghana yavukiwemo. Abakuru b'amoko, abategetsi batandukanye hamwe n'abandi ejo bari biriwe bakoraniye ku kigo c'amanama mpuzamakungu ku murwa mukuru wa Ghana Accra, aho ikizigaciwe cari kiri kugira ngo bamusezere ubwa nyuma. Kofi Annan yitabye Imana ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa munani nyene inyuma y'indwara ngufi mu bitaro byo mu Buswisi afise imyaka 8. Inyuma yo gukorera ishamwe mpuzamakungu ONU nk'umunyamabanga mukuru i New York kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na 97 gushika mu 2006 yaciye aja gukurikira guba mu Buswisi mu micungararo y'umurwa mukuru Geneve. Tugaruke muri Amerika abategetsi b'amareta ari ku nkengera ziba hari Atlantique kuva ejo kwa gatatu bariko barabandanya kuburira abanyagihugu babo kunyaga amagara hakiri kare imbere y'uko igihuhusi simusiga cataziriwe Florence kibashikira bacise igihuhusi kibi cane kitari bwigere kibaho haraheze imyaka 60. Abahinga bagendereza ibihe basigura ko citezwe na cane cane mu mareta Carolina ya ruguru niyo mu manuko mu ijoro ryo kuri wa kane no mu gatondo ka kari kwa gatanu. Buramatari wa leta Georgia yifatikanije n'amareta ya Carolina, Virginia, Maryland hamwe na Washington DC mu kuvuga ko ayo mareta ashize mu bihe byo kugarukirwaho. Perezida Donald Trump yavuze ko leta yiwe yiteguriye gufasha gutabara abazosinzikazwa n'ico gihuhusi Florence. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba muca muja kuri metero 19 na metero 22 ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
nongere ndabahe ikaze raporo y'ukunge na gatika kazi na muntu kifashe mu Burundi byari byitezwe ko isohoka yacereje nuko abahinga ba ONU batoroherejwe gukora akazi kabo na leta y'u Burundi ivyo bivugwa n'icegera c'umukuru wa kanama ka ONU kajeje ivya gatika kazi na muntu Kate Glimore asigura ko abahinga ko kanama kari kararungitse mu Burundi gukora amatohoza batashoboye guheza raporo yabo bivanye na leta yabatse amaviza itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ritangaza ko abo bahinga bavuze ko kuva binjira mu Burundi mu kwezi kwa gatatu kugera bakwe impusha zabo zo gukora mu Burundi mu kwa kane leta itigeze ishaka gukorana nabo Jilmo yabwiye abagiza ko kanama ko bibabaje kubona ishaka rike ryo gukorana nabo bahinga ari ryo ryadindije ryongera ribera intamba mishigwa mu ngiro za zimwe mu ngingo zabo bahinga aho kuri no wa kabiri kwa kabiri winondwi abagize akanama bagaruka kuri ico cegeranyo catevye gusohoka userukira Burundi muri ONUTABU Renova ntiyashoboye kumara amazinda no gusigura igituma leta yaranse gukorana nabo bahinga ambassadeur Tabu yasiguye ko irungi kwa mu Burundi rya bahinga atakindi rya ligamije atari kwambika ibara igihugu ciwe no kukiremantaniriza iyo nkuru ya Reuters ibandanya ivuga ko Tabu yabwiye ako kanama ko inkuru zahindukijwe mu ntumbero kubeshera Burundi ko bwanse gukorana nabo bahinga icegera c'umukuru wa kanama ka ONU kajejwe ivyagateka kazi na muntu Madame Kate yashimiye abategetsi ba Buraya kwa kabiri batari umunwa mu kunebagura no kuvuga ko Burundi bwavyitwayemo nabi abategetsi banavuze ko atawo kwemera ko ibintu bibandanye uko biri mu gihugu c'u Burundi. Mushinga mateka arongoye runani rw'abigenga miziro y'abarundi arayatunganije ikoraniro ryo gutanguza umugambwe FNL amiziro y'abarundi hagatongwa sa akabavuze ko ari mu ntumbero yo kwitegura guhiganwa amatora y'umwaka w'2020 mu gihe bwirizwa nshingiro rishasha ritemera inaniza abigenga hagatongwa sa kavuga ko ivyakozwe ari bisabwa kugira ngo umugambwe wemeregwe mushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati ibindi ku ino nkuru na mugenzi wacu Raymond Zimana yakurikiranye ivy'iryo koraniro ejo kumuswa gatatu.
Uko niko vyari bimeze bahejeje kwemeza amategeko n'intumbero migambi y'umugambwe FNL mizero y'abarundi umugambwe ugiye kurongorwa n'umushinga mateka gatondwa sa yahora rongoye runani rw'abigenga mizero y'abarundi uyu mushinga mateka yemeza ko ivyo bizotuma abanywanyi biwe bakora bari mu mugambwe uzi n'amategeko kandi yamuye umugambwe wokwemererwa bizotuma amatora yo muri 2020 atitabwa n'umugambwe umwe
mu gushinga umugambwe icya mbere nuko dushaka yuko abantu bakora politiki batakebaguzwa ubwa kabiri nuko tugomba yuko mu matora za dushobora kujamo kugira ngo ntiyabe guhiganwa k'umugambwe umwe wonyene kuko nitubidehe biravuga ko hari imigambwe mirongo ingahe mugabo ku rubuga haboneka umugambwe umwe gusa twebwe rero dushaka rero ko tugira icyo duterereye kuko kuguma bavuga ngo ntituzwi n'amategeko ntizwi n'amategeko kandi turabarundi bavuze tuti ivyo nijo igitsitaza reka turabe ukuntu amategeko natwe yotwubahiriza kugira ngo dushobore gukora ibikorwa byacu bya politiki
abajijwe nimba bavavanuye nabo bari kumwe mu runani rw'abigenga agatorwa sa yasiguye yisunga amategeko ajasaba abo bari bafadikanije urugamba muri politike kwisunga amategeko kugira baze bashira ingufu hamwe mu matora ya 2020
murazi yuko ibijanye n'imigambwe ibijanye n'inani ukwibwirizwa shingiro rihari uno munsi bashizeho rirato muri ngende bigenda bwa kugacu twifuza yuko abantu badatatanu twifuza yuko abantu baje hamwe ariko icyo baciza nuko nk'urunani twokomeza tururunani dufise ibituma twese tuja mu runani.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ingene abari mu mugambwe pronutemewe n'amategeko bahurikiye mu runani rw'abigenga mizero y'abarundi bakiri iyo ngingo yabo bari kumwe Varisito ngayimenda rongoye ugo ruhande avuga ko gushinga umugambwe ataco byica ku ntumbero bari bihaye.
Twatanguye gukorana kubera twajanye mu matora hanyuma kubera kandi hariho ibintu bitari bike twabona kumwe muri politike kuba naho washaka gushinga umugambwe wiwe bazi yuko umugambwe wiwe bawumutwaye nkuko natwawe dutwaye nta mugambwe umwe twigeze tugira kandi na namwe twigeze dusezerana yuko tuzogira umugambwe umwe twumvikanye yuko dukorana dukurikije intumbero imwe cyane cyane mu byerekeye amatora n'ingene twibaza ku igihugu cyo twagwa ariko bituma rero kubagomba gushinga umugambwe nacyo bibuza kandi nta na kimwe byica mu byo twari dusanzwe duhurira ko
ikoranero ryo gushinga amategeko izina naho umugambwe ukorera gitabiwe n'abana 500 bavuye mu ntara zose z'igihugu ni kimwe mu bisabwa n'ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati kugira bwemerere umugambwe gukorera ku mugaragaro agatondo rwasa yemeje ko kizoba gisigaye ari gucaja gusaba ko uyu mugambwe wemererwa kandi ko yizeye ko amategeko azokurikizwa kuko ibisabwa byose bikwije urunana mizero y'abarundi rukabagwa ari rwabaye mu matora ya 2015 kugira imigambwe FNL na IPRONA itemewe n'amategeko ironke ingenija mu matora mbere muri ayo matora ugo runani rukabagwa ronsa abashinga amateka 30 bica bituma baronka abashikiranganje 5 muri leta y'u Burundi naha bari muri IPRONA itemewe n'amategeko bo banze kuja muri ibyo bibanza kuko bavuga ko amatora atisunza amategeko mu gonyanga amasezerano y'amahoro ya Arusha nibwiriza shingiro yariho muri ico gihe Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana arakenuye uno munsi rero atagihindutse hagatongwa saraza kuba ari umutumire w'ijwi rya Amerika muri Isanga kugira ngo ashobore kwishura ibibazo kuvyerekeye uwo mugambwe wiwe mushasha muze kuba hafi ya maradiyo yanyu usa 10 ahandi mushobora rero kugira n'ico muvuze kuri ivyo vyo mugambwe ni kuri Facebook yacu ve wa radio yacu mu ifoto twabatoreye ejo hariko ama ivyo bamwe nabandi biyumvira kuri uyo mugambwe mwandanye mwugira ico mushikirije muja kuri ve wa Radio yacu Facebook hama ubutumwa bwanyu mukawushira kuri iyo foto ijwi rya Amerika yabatoreye ku munsi weje mukanya mu gihugu cy'u Rwanda
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Mu gihugu cy'u Rwanda leta ivuga ko bitarenze uno mwaka abanyarwanda birukanywe mu gihugu cya Tanzania baba mu karere ka Gasabo bazoba bashakiwe imishinga ivyara inyungu ubuyobozi buvuga ko bushaka ko bazogera aho bitunga leta ntikomeze kubaha ibiribwa ni mu nkuru tubaza mugenzi wacu mu Rwanda Asumta Kabuye
Mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali niho hatujwe bamwe mu banyarwanda birukanwa mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'2013 aba banyarwanda bavuga ko barambiwe kugaburirwa nk'abana ahubwo bibaye byiza bashakirwa icyo gukora bakabasha kwitunga kuva mu mwaka w'2013 abatujwe mu murenge wa Jabana bahabwa ibyo kurya buri kwezi bigizwe n'ibiro 10 bya kawunga n'ibiro 6 by'ibishyimbo kuri buri muntu aba baturage bavuga ko ibyo kurya bahabwa ari nabyo bakuramo ibintu byose bakenera mu rugo bikarangira bitabahaza
baduhereza agahunga bakaduhereza ibishyimbo nuko ikira mpaka tugategereza ko adipfa ni poche iratinda nyine tukaguma tukaba tukicwa n'inzara ariko nyuma yaho bagira gutya tukareba barabiduhaye iyo umuntu akeneye umunyakora kuri twadushyimba muhaye no kuri kagahunga twize amahirwe natwe ubu tukabona ubuzima buhinduka
dutega ko baduha aho twegwe tubahuguza nitubona umunyu twanabibona dutyo no kuza bakazana yafu baduhaye n'ibishyimbo tugakoraho tugashigisha tugasana umutsi ugateka uko ibyo bishyimbo ugashyiramo amazi nta tuvuta ngo urakaranga ntaki ugashyiramo ukararuka icyo baduhaye ni ibishyimbo n'ifu
niba baguhaye ibiro 4 urafata bibiro bigurisha ugura amakara ariko urumva ibyo biro 10 uri bugura udukara two guteka ugura amavuta ugura isabune ubwo sumba byagenda bite
tugateka amazi twayanywa twaryama urunuko
uremera kumanywa nturye ugashigisha igikoma ukaza kwari kuvugaye n'injoro ukabirondereza utyo
ubu sasa mwinywere igikoma gusa
None se wabona wakwareka kumanywa na nijoro nejo bundi ukaza kugeza ryari
uyu mudugudu ubaswe mu mazu meza afite ibyangombwa byose ucumbikiwemo abaturage 140 benshi biganje bavakiri bato abenshi bemeza ko leta y'u Rwanda yabahaye ibyo yashoboye ariko byaba byiza bahawe amasambu bakabasha kwitunga
tuba dukeneye ahantu twabona nk'ahantu hagataka tugahinga natwe tukamera nk'abandi bose ariwo umuntu gutungwa n'ibiturutse hanze imisi yose ni ikibazo kandi natwe no gukora turabishoboye tubonye icyo dukora twakora ayo masambure twarayabuze tugize amahirwe natwe ubu ngubu twabona ubuzima buhinduka uko bimeze kose inzu ni icyo umuntu ayiririyemo kuba mu nzu nziza se imeze ni nziza yego zimeze neza kabisa ariko ntabwo umuntu yaburaye ngo ayirye ariko uri mu cyaro akabona ahahinga hari nubwo yazunguka niyo nzu nziza akayubaka rwose bari byari bishobotse natwe twageraho twerekezwa baduha amasambu kuko nibyo twamenyere n'ubundi twamenyere guhinga tukorora
leta ivuga ko itabasha kubona ubutaka mu banyarwanda batuzwamo ariko bitarenze uyu mwaka bazabashakira umushinga mugari uzabafasha kwitunga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Bwarandanga Patrice yabisobanuriye Ijwi rya Amerika
urateganya kubakorera umushinga buriya w'inkoko nkoko z'amagi
abakiri bato batubwiraga bati rwose kwicara tukaba twicaye imyaka itanu ugaburirwa nk'umuntu w'umwana cyangwa ati ni ibintu bitubangamiye cyane ebo nifuza ko bagize imana bahabwa nk'ahantu ho guhinga
kubona ubutaka bwo guhinga hano ni umujyi ntabwo ari icyaro ntabwo byoroshye twaravugaga tubire kubera ko icyo kibazo cy'ubutaka kitapfa kuboneka abantu bakoreye umushinga burya yuko z'umushinga ukabona amafaranga n'ubutaka wabwigurira cyangwa se ugacuruza nta butaka dufite buri aho ngaho
uyu muyobozi avuga ko kwikubitira abaturage bazahabwa umushinga wo korora inkoko zitera amagi zigera ku 10,000 abakuze biganje b'abakecuru n'abasaza leta ivuga ko izakomeza kubafasha abanyarwanda biruka mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'ibihumbi 2013 ubwo ari perezida wa Tanzania muri icyo gihe Jakaya Kikwete yafashe umwanzuro wo kwirukana abanyarwanda bivugwa ko badafite ibyangombwa byo gutura mu gihugu cya Tanzania Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi arakinuye amakuru y'urwanda cyo tuyamandaniza mikambi mpuzabarundi ya Mahama avuga ikibazo cy'abakobwa benshi batwara inda zitifuje hamwe n'imisore inywa ibiyayuramutwe zimwe mu mpunzi zivuga ko bitumwa n'uko urwaruka tacu rufise rukora ubushikiranganje bujejwe impunzi hamwe n'inzego zibaserukira bakemeza ko bagerageza kurwanya ubwo buhumbu naho bitaborohera mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru aherutse muri iyo kambi
Barazitwara mu nyene hatari na urabyumva n'ubuzima bubi nyene bwo mu nkambi
Ariko ari twengera kubera ndamubajije ikibazo azi neza ko cama cahibonekeje ni cerekeye inda zitifujwe mu bakobwa bakiri bato batarubaka izabo uwo mukenyezi ahetse umwana ubundi nawe amufise mu ntoki ataduheka turi benshi abafise abagabo n'abatabafise
Habazitwara bafise abagabo hariho abazitwara batabafise urumva nyene biragoye ariko nk'abakobwa bazitwara ni babandi nyene babahendesha nk'amajana 5 majana 3 kugira ngo nabo baronke kuntu boba
ubundi nawe ati byose bitumwa no kubura ico umuntu akora maze ubuhumbo bugahabwa indaro yamara uwo muvyeyi abazwa nuko abakobwa batwara izo nda babikora mu kutamenya ingaruka mbi bigendana abahanura kwihangana mu buzima butoroshe barimwo
abakobwa nyene baragenda iyo o akabonana n'abahungu kandi abo bahungu ni kubahenda bamara kubahenda ubwo bakabahenda nyene bakabatera inda bamara kubatera inda bakabura uko babigenza ariko uko nawe nyene umubiri uba wamugoye ashobora kuba avuga ati jyewe n'ubundi ngirempfe n'inzara reka ndondeze iburyo nohendana agahendana muri ubwo buryo ugasanga yandarayitwaye adafise niyazoyijyana n'uwayimuteye umwana akamwanka
yongera koko abasore nabo bihereza ibiyayuramutwe biri mu inzoga zikaze canke itabi rikaze
barangwa nyene ivyo bitabi bakanywa ivyo biyoga urumva nyene ko atari byiza kuba bona binywa mbese baba bakwiye kunywa iby'abandi banywa bitobayayura umutwe baragwana baragira ibintu byinshi nyene nawe atari wewe utokwipfuza kuba wona bibona yego
aba nabo batsivyo byebira mutwe biri mu bituma haduka ingeso mbi harimo nizo nda zitifujwe
barabinywa arije babivuza no ngaha mu nkambi ariko baguma babizana nyene barabikora nyene nawe urabyumva rero numva ko babanyoye ibintu bituma bibayayura mu mutwe ega kwiba babitegwa n'inzara bafise icyo bajya ntibogenda kwiba
abantu ugasanga bagiye inyuma y'inkambi abana bamwe bamwe ugasanga handutseho n'ingeso mbi zo kwiba
umwe mu basore twaganiriye wewe naho adahakana ko biriyo amenyesha ko ibyo biyayuramutwe atari byinshi
ibyo biyayuramutwe twibinywa tubikuye hehe ko ataho tubikura iyi nkambi kandi ikikijwe n'abapolisi abasirikare twobikura ziganigwahe izo zawaragiye ko nakayuki bayikuye surudu wiri bazikuye n'amaburi buri twinywera turubozonye n'ukanyoye nawe nyina bavuga ati afise nk'umujyango hanze yakamuhaye
ubuseruka ishiramwe ASER mu Rwanda yemeza ko amashiramwe mpuza makungu atandukanye yita impunzi harimo na ASER akora ibishoboka byose kugira impunzi zigira amagara meza hame no kwitaho abahuye n'ibyo bibazo byo gutwara inda zitifujwe canke abahanduriye indwara zitandukanye zica mu bihimba by'irondo
SGBV protection
ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda bumenyesha ko bukora ibishoboka byose kugira ngo bukinga ayo mabi yo gutwara inda zitifujwe mu bakobwa bakiri bato hame no kugwanya ibiyayura mutwe ubwo bushikiranganje bukorana n'inzego zitandukanye harimo abajejwe amagara y'abantu mu ikambi abaremesha kiyago n'abaserukira abandi n'igihe cyose abaje inama ihuza impunzi ibyo bibazo ntibireka kuvugwa mu ntumbero yo kubyirinda ni mu gihe igice kinini c'abarundi barenga 58,000 baba mu ikambi y'impunzi ya Mahama bagezwe n'ugwaruka Pye Clavier ni nkuru ikigali ku bwijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mukanya akadisho ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bija bije, bila nuganuga kwa nivyo?
Eka nibihu.
Ngo nibihu akanira vyisomeye.
Nda kubiye kwa tarifu.
Nivyo.
Nivyo.
Eka
sivyo.
Ehe dupingi. Ehe dupingi. Utangiki.
Mupinga mupingi. Umvirize ijwi rya Amerika. Irabeshe ibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Mu nkuru y'ivyanuganuze ku mbuga ngurukanya bumenyi kuri no musi tugaruka ku vyanditswe kuri raporo y'abahinga ba ONU bigenga basohoye kwigenekerezo rya gatanu kwezi kwa 9 turimo bemeza ku bwicanyi ndengera butungane n'inyuruzwa ry'abantu bandanya kwibonekeza mu Burundi naho ikicegeranyo ciyamirijwe na leta hamwe n'umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi hamwe mu mashirahamwe yigenga n'abaserukira abanyagihugu bamenyesha yuko ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu atari imbeshere muri ico gihugu tubigaruka kuna mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
Kuruga kwa Twitter rw'ikigo cha ONU kijejwe gutanga makuru banditse bagira bati ubwicanyi ndengera butungane n'imvugo y'amacakubiri ibiburwanko mu bantu birabandanya mu Burundi bikanyegeza ibiziga bikanatuma gukurikirana iho nyango y'agateka kazi na muntu bigorana cyane abagize cyo babishikiriza ko bafite ibyumviro bitandukanye duhere kuri uyu yagize ati turaza abagize uwo mugwi uwo bakorera ubumwe bwa Buraya buriko bukina ikarata ya nyuma ku Burundi ari iki gihugu canje nikizofa cemeye agacinyizo Unawati kuki mukomeza gusugereza Burundi ntimubona ko vyarenza urugero undi nawasa n'ubishura akagira ati Burundi burya ni igihugu c'amahoro gute n'impunzi ibihumbi 500 ibihumbi n'ibihumbi by'abanyororo abahohoterwa nabicwa unawe muri makati ico mugamije kirazwi unawe yongeramo ati ubutungane buzonyegurura izo biziga binyegejwe Turetse amwe muri abo banditse na leta y'u Burundi yari yamije ico cegeranyo kuva higisohoka naho te ni vy'abandi umushikanganje jeje wagataka kazi na muntu
ni raporo intumbero yayo ariyo kwerekana yuko abategetsi b'u Burundi bakora amabimesha akayakorera bene gihugu kuvuga yuko zantwazaga mu zikuru zikura abajenero ari bagenda ku mvuga gukora amabi arimwe na rimwe no gusukura na cane byumvikana yuko iyo raporo twifata ngo twafashe izindi baravuze ko yabiri mutwe tuvyiyabiriza
Uko kuyiyamiriza Pacifica nini nahazwe ari mu hari hagati y'akazi na muntu basohora amaraporo ku bantu banyuruzwa mu Burundi yasanga bidahagije
Ayo majambo arashaje amaze igihe kirekire cyane bayavuga imyaka iraheze uko hasohotse raporo ku Burundi uko havuzwe ikintu cyose kitameze neza cyakozwe n'ubutegetsi aho kwishura amafuti aba ariko arerekanwa uberetse abo biyica uberetse ubusuma bakora iminsi yose barondera kujya gutuka ubutanzu bwo gutumwa n'ubyerekanye aho kwishura ku byo bateza kwishura ko nk'abategetsi bakoriho wacu gutuka ubayerekanye ibitameze neza mu Burundi
Ibyo bitameze neza Jean Baptiste baribonekeza twari umugwi w'igihugu wigenga ugateka kazina muntu CNDH asanga birimo indenza rugero
abantu amajana 9 uyu murwi uvuga ko wabajije nta wuzi umwidondoro wabo ivyo bigatuma umuntu yibaza niba amakuru namamuko ivyo abo bantu bavugwa bashikirije ari ivyukuri umurwi CNDH usanga ico cegeranyo gishikuza gifatiye ku makuru atariyo gihengamye kerekana intumbero y'uwo murwi ari yo gucanishamo abarundi Murgui Senidash. Ubunako ari gitutsi ku Barundi bose. Kuba uyu murwi warubahutse kwifatira mu gahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kumwagiriza ko yigishije urwanko mu majambo ashikiriza igihugu icyese ko mu bihe abariko arigisha abanywanyi akaranga mutima ku mugambwe aturukamwo
ariko umushinga amateka Fabien Manjija nino yatowe mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi abona ko abahinga ba ONU batarira busema mbere yashimangije uturorero ivyo yabwiye abashikiranganje b'intwaro yo hagati agateka kazina muntu n'ubutungane aho bari batumiwe n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka biga kuri iyo raporo ku wa kabiri w'indwi
abatangunere bagiye nibahagaze none kusugumuganye nimo kumaguma biyongeye nyako mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu uraje neza yuko muri komine Gihanga hari imisi 32 hari kuvesha atabucaruka kuva saa 2 bakubitwa bacibwa amande abanyagihugu ibyo si ibintu biteye isoni nyako mushikiranganje w'ubutungane twabivuganye kenshi aratsi ko hari abantu batsinze imanza bejijwe barenga amajana amajana mu mpimba base kurekugwa nako kire isi iri mu gifuso naho twokwinyegeza gute banyakuba ntibizokuba ibyo kujya muri referendum haba ingene byagenze n'ubu abantu bagifunzwe karatana cyo bagiritswa ku bwinshi kubera ko batemeye kuvuga ngo yego iyo si demokarasi nyakuba mu kwinama nshinga amateka twa mu komine imwe ndabasebunze umubona muri no minsi ndabwira ibishasha ndavugira nka byo muri komine Mpanda by'abantu bazimanganye bishwe
Ibi ntibinyura Pascal barandagiye mushikanganje w'intwaro yo hagati
Kadometse nivyo ko navuka ibubanza mugabo amakuru y'igihanga narayumvise igihanga abantu bagwanye kandi kugwana muri ucu Burundi no mu bindi bihugu ahantu abantu bajya bagahaga barabahinje arabagwana
iki kigwanisho umukuru nageze ko ni cyanyuma dushobora kuba tugira twogorore neza barafise n'ubwoba bwati Burundi none ni hamwe bitahinduka uko tubishaka nibaba bakarore ku bindi bihugu bikatwiganzura bakabinyenyeri ya Afrika n'isi kuba kagacinizo bashaka iwacu hari aho bakagira bakakemera twe twabaye mu batakemera rero
mu kwanka ugacinyizo Ezekiel nibigira mushikanganje w'imigendanire y'u Burundi n'andi makungu nawe ku munsi wa kabiri nyene yafashe ingingo kw'abapfasoni babiri n'umugabo umwe bagize uwo mugwi wa ONU bagizwe ibicibwa ku butaka bw'u Burundi batemerewe kwahonyoza ikirenge Eroje Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Eloje Urikaneza harakenuye mukanya turava duhana gahindukira ariko imbere yuko dusezerana ndabibutse muri make ko Papa Francisco kuri wa kane aza kubonana n'abarongozi ba Kiliziya Katolika muri Amerika Papa yasavye iyo nama inyuma yaho yagirije kuba yarengagije ivyaha by'ubusambanyi vyagetswe ku mukardinali w'umunyamerika ayo makuru yemejwe na leta ya Vatikano yuko Papa aza kuza muri Amerika Cardinal Daniel Dinardo harongoye inama y'abepiskopi muri Amerika aza kwitaba iyo nama nyuma yo kuvuga mu kwezi guheze ko afisi igishika cinshi cyo guhura imbona nkubone na papa kugira ngo bashobore kuvugana kuri ibyo byagirije gushika ubu papa Francisco ntacaravuga kuri ibyo byagirije ariko mwokwibuka ko Ekleziya Katolika mu kwezi kwa munani yashikirijwe raporo abapatiri barenga amajana 3 bagirizwa ibyaha byo guhohotera abana barenga 1000 mu kubasambanya muri leta ya Pennsylvania hamwe leta z'Amerika mu kiringo c'imyaka 70 Ekleziya Katolika muri Amerika ku munsi w'Imana yari yavuze ko ico gihe igiye gushira imbere ya vyose ari kurwanya abasambanya abana bato ataraho ngo bikorwa vyo gutanga inkuru nziza no gufasha abagowe ngo nti ivyo borohera nuko rero mwakoze incuti bakunze mariko muratwumviriza muherere rya nino yakoze Innocent kimenyegeranije amajwi hamwe na ingenieur Justin yamufashije muhinga bw'ivyuma ndiyane nahazo twari turi kumwe tuzosubire ejo nkaho twahereye mandanye mu ryo kwa n'urutonde rw'iganiro by'ijuru rya Amerika muri byo harimo nka muri isanga tubatumiye kuza kumviriza saa 10 saa 12 amakuru avugwa mu Burundi igice isaha imwe amakuru avugwa ku isi ariko na cane cane muri Afrika umunsi mwiza.